kumeta bene yose na cyane cyane mu gisagara cya Lewiston na hegeje gisagara ubwoba burashari bwinshi kuko amakuru avugwa gushika ubu nta namwe turabona avuga yuko uyu mugabo amaze gufatwa. Aya bantu rero nibo ubwoba burashaboneka cyane cyane yuko nko muri Lewiston nko mu magazini menshi cyangwa abantu baja ku ishuri cyangwa ubumwe bumwe aho gusa n'ubwahagaze gushika ubu.
Ni ukuvuga ko ubuzi bubayabaye nibwo bukorwa gusa.
Ego ni mu ntumbero nibaza byo kugabanya ingorane cyangwa amasanga yashobora gushika kubera ibi bihari bivuye kuri uwo muntu nyine urumva yagandaguye abantu hano mu buryo bw'inyamaswa kandi biteye ubwoba. Nibaza yuko ari ubuyageza kugira ngo barabe yuko amasanga bamakenwe n'ingingo ziriho kugira ngo barabe kubwa amasanga cyane cyane yuko nta makuru tumva ko baramushirako amaboko.
Umuntu akibaza ico gisagara ca Lewiston cakorewemwo ayo mabisha mu bibanza bibiri kingana gute gisagute ku buryo umuntu ashobora gukora ubwo bibisha akaca abura imisi ngana gute ga Filemo hamurabihisiguro yahe nk'ukurikirana politike ya Amerika.
Nora tabura yuko muri leta ya May y'ukuri ibintu nk'ibi ntivyari bikunze gushika. Jewe maze igitari gito hano imyaka irenga 10 ni rya mbere ku vy'ukuri haba ikintu nk'iki muri leta ya May mu bisagara bigize leta ya Maine. Igisagara cya Lewiston kira kabiri ufatiye ku bantu benshi ba muri icyo gisagara. Igisagara cya Dakimu abantu benshi ni Portland, ikigira kabiri ni Lewiston. Ikindi kibazo gishobora kuba kituma kumbure bigora kuba mufata muri leta ya Maine hariho igice kitari gito kizwi n'amashamba bisigura yuko umuntu azi kwinyegeza nk'uyu muntu twumvise ko bamubwize bavuze ko yabaye n'umusirikare mbere wanashaka yarabaye n'umumenyereza abandi byo kurasa canke abigisha bya gisirikare. Nibaza rero ko hari umuntu afise ubuhinga kumbure muri urwo rwego na cyane cyane kivuze yuko hari amashamba menshi ayo mashamba akaba ashobora kumworohereza kwinyegeza ariko twibaza yuko mu gihe kitari kininiya bazamufata kuko inzego z'umutekano za Amerika muri rusange na leta ya Maine nibaza ko zifite uburyo bupfuye kugira ngo zimuteke amaboko zimufate kugira ntabandamye akorwa.
Filemo uri n'umuhinga mu by'amategeko impande zitandukanye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragiye zirasaba yuko amategeko agenga ibyo gutunga inkoho asubirwamo mu banyuma bavuze ko bashigikiye uwo mugambi yuko amategeko agenga ibyo gutunga inkoho asubirwamo. Hari umushingamateka Golden ndabungaho muri Leta ya Maine yavuze ko yipfuza by'ukuri ko bisubirwamo akabwira bagenzi be ko ashaka kwamushigikira nk'umunyamategeko. Ubona ari kizokoroha ko uwo mugambi ushigikiwe na bamwe abandi ntibawushigikire ushika?
Novuga yuko guhindura amategeko muri rusange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitoroshe kuko bica mu gikorwa novuga kininiya mu nama nshingamateka canke bita amashoreza the House of Representatives, ariko kandi nayo si yonyine kuko iri kumwe na Sena vyose mu shoreza rero bita muri Congress. Rero ntivyoroshe ku by'ukuri guhindura itegeko, ariko iki kibazo co gutunga ibigwanisho ukiravye neza kirakora no kuri politike, aho usanga benshi bavuye mu mugambi wa Republican basa n'abashigikiye yuko ayo mategeko atohinduka. Hanyuma bari ku rundi ruhande mu muryango w'abademokrate nabo bashigikiye yuko hubaho amategeko atunganya neza ingene bigenda kugira ngo umuntu ashobore gutunga ibigwanisho. Mugabo ico novuga hano abantu bomenya ni uko ibwirizwa shingiro rya Amerika niryo tegeko rya mbere rikomeye mu gihugu cya Amerika. Iryo naryo riremerera abantu ko batunga ibigwanisho bishyira umuhe cyane cyane tubisanga mu byo bita amendment mu Cyongereza canke amendment muri bijanye na ibishingo bya Amerika. Amendment ya kabiri yemerera abanyagihugu gutunga ibigwanisho. Ikintu bivuga kandi ni uko kuva iryo shingiro rya Amerika ribayeho ryashyizwe ku mukono mu 1787 kandi kuva icyo gihe gushika uno munsi mu 2023 haciye imyaka myinshi cyane hamaze kuba gusa impinduka cyangwa kongeramo muri iryo ryo shingiro amendment 77 harimo n'iyo ya kabiri yemera ko abantu batunga ibigwanisho. Icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo iryo ryo shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi mabwiriza shingiro amaze igihe kirekire kandi bitoroha ko urihindura.
Filemo dushimire tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika. Twibutsa yuko uri umurundi aba muri leta ya Maine ukaba umuhinga mu by'amategeko kandi akurikiranira na hagufi politike ya Amerika. Mwakoze kuduha kano kanya.
Murakoze.